iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Muri kumwe na Jeff Mutagoma fatanyije na bagenzi banjye bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko nticyabujije Abarundi gutora abategetsi bazabayobora mu myaka iri imbere mu gihugu hose biriwe mu matora ya perezida, abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama ba za komine. Na matora yabaye itumanaho rya interineti ryafunzwe mu gihugu hose. Ingaruka ni izihe?
Ubu twakoreye hamwe umuco twita runani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye tubishyikiriza ku mwanya ku mwanya, uko twagiye tubironga.
Uwo ni Alexandre Niyungeko wahoze kuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi. Ahanini amakuru yacu yose yo kuri isaha aribanda ku matora yo mu Burundi yabaye nta banyamakuru b'itangazamakuru mpuzamahanga bayakurikira cyangwa indorerezi mpuzamahanga ziyagenzura. Nari maze kubabwira mu kanya ko uyu munsi twibanda ku matora yo mu Burundi. Abaturage bujuje imyaka yo gutora bitabiriye amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama ba za komine. Gusa ni amatora abaye, zimwe mu mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook zose zifunze kuva mu gitondo cya kare. Icyo cyemezo cyabangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru. Iyi nkuru ni ya Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana.
Kuva igihe cy'isaha 5 z'agatondo kuri uyu wa gatatu, imihora yo ku mbuga ngurukanabumenyi ya Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram na Telegram ntibiriko birakora. Umwe mu bakandida ahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa Gatongwatsa mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ahigiye gutora mu ntara ya Ngozi, avuga ko ari kimwe mu bimenyetso y'uko atacizere kinini cyo habwa amatora. Ariko naho biri uko, Agatongwatsa avuga ko ataco bihindura ku bijyanye n'abategerezwa kwitaba amatora. Ukaba nka ko abanyagihugu bavuga ko bo bitababujije kuyitaba. Ariko hamwe n'ibyo, bamwe mu bavuganye n'isoko ryacu mu gihugu hagati bavuga ko bafite amakenga kwihagarikwa ry'iyo mihora, kuko hari igicuka kibi caduka bataronka gitabara.
Maze kubica rero nta bimenye ko biraba, haba hanze haba hehe, urumva bamwe badufite amakenga.
Amatelefone yose aca acika, urumva aca twikeka yuko haba mu kantu k'akavuyo gato, none ata makuru ariko arahanahana ngo twabigenza gutyo. Ariko urumva naho hoba mu bintu by'akapfurumayi ntitumenye ibyahabaye. Nicyo gituma rero tuvuga tuti basi imihora, hakorwa ibintu byinshi ntitubimenye. Ugasanga na ya matwi ariko aragenda neza kubera akiniho. Icyo kintu cyo gutumira na cyo nayo niko kirabana ko neza neza icyabitumye.
Umuhora wa WhatsApp usanzwe ukoreshwa cyane mu guhanahana amakuru mu gihugu cy'u Burundi, haba mu baba mu bisagara hamwe no mu mitumba. Urwego rujejwe gucungera ihanahana ry'amakuru biciye muri iyo mihora AFT nacyo rurabivuga ko kugeza ubu amakuru ajyanye n'amatora atangwa n'urunani rw'imenyeshamakuru gusa. Ibyo nabyo bigizwe n'imenyeshamakuru bishyika kuri 30 bikorera mu gihugu gusa. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ry'ibihugu rya Amerika babona ko ihagarikwa ry'imihora yo ku mbuga ngurukanabumenyi ituma hari amakuru atamenyekana kubera abamenyeshamakuru bashobora kudashyika hose. Ku bw'aba banyagihugu bamwe babona ko abari hanze y'igihugu bataronka amakuru nk'uko bikwiye.
Cyari kuba byiza ya interineti ziriko zirakora kugira ngo abantu bamenye ibikorera mu gihugu cy'u Burundi. Rero twatsinze yuko dushima interineti mu gihugu bakinakora kugira ngo abantu bamenye ibikorera mu gikorwa cy'iteka nk'iki cyo kuba mu Burundi. Abantu bose yaba ari mu Burundi cyangwa abanyamahanga bakeneye
kujya na twebwe iwabo bihabaye tubara tubyumvine. Turakeneye ko rero nini iwacu babyumva hanyuma bakabikurikirana, kumbe ntihaburayamo n'icyo badutereramo.
Ariko kuva kuri uyu wa kabiri hari amakuru yahanahanywe ku mbuga ngurukanabumenyi z'ibigo zirakora, avuga ko iyo mihora ishobora guhagarikwa kuri uyu munsi wa gatatu. Byatumye bamwe bashobora kwikora ku bundi buhinga bashyira muri telefone ngendanwa bita Tanda VPN, gutyo basubira gukoresha izo mbuga zari zugawe. Ariko bakaba bari kurusha ihagarikwa ry'imihora nk'uku sijya mbere bari mu gihugu cy'u Burundi. Igihe amatora yaheruka mwaka wa 2015 umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko aritoza kuri iki kiringo arangije byarabaye. Ikiringo bamwe bavuga ko kigira gatatu kandi carenga amategeko agenga ibyemezwa shingiro, mbere kiba caravyaye intureka mu gihugu.
Urakoze Desire
wanyu mu ntara. hani muntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hani ni muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika ya Demokrasia ya Kongo
hani muntara
nakajyo izwi rya Amerika ari umunyagihugu aherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hani muntara ni cyane
turacyari ku matora yo mu Burundi noneho turebe uko abakandida bose ku mwanya wa perezida bagiye batora duhereye kuri Agato Rwasabushyaka CNL ritavuga rumwe na leta yatoreye ahavuka muri komine Kiremba yo mu ntara ya Ngozi naho Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi we yarahagarariye ihuriro kera Burundi yatoreye mu ntara ya Kayanza Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira
umukandida Agato Rwasa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato abamenyeshamakuru batanguye kwankirwa n'abaserukire mu Gwiseni gucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'impari zamaze nk'iminota cumi Rwasa yavuye avuga ko bitamuryoheye kubona abamenyeshamakuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemererwa gukora akazi kabo amaze gutora Rwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusange kwihangana barindira ibiva mu matora Rwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajejwe gutatura amatati y'amatora ntiyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro de vote atandukanye ni kuvuga abamandate bategerezwa gutahukana ivyegeranyo vy'uko ibintu vyagenze kumwe n'umwimbo kuko ibyo nibyo biheza bigafasha iyo umuntu afise amakenga canke akangonongono nibyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe ngabe ivyabaye hanyuma bigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwo ba yumva yuko yarenganyijwe nubwo rero icyo dusaba abarundi bose ni uko botora mu mutekano no mu mahoro ntangere hanyuma tugasaba yuko amajwi boyaharura uko ari ntihagire umuntu yorondera kugira ibintu bitari byo kuko turumva yuko hari abafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ibyo bifuza ku mutima ari byo byohita aho kuraba ibyo abanyagihugu boba bavuze icyo tusaba rero ni uko umwe wese yobikora mu ntumbero nziza y'ukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye
umunsi wose w'amatora nta interineti yari ihari gutuma atumanako amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntibyakunze Agato Rwasa yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya interineti kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde Uwahoze atwara Burundi Domitien Ndayizeye aserukira unanikira Burundi nabo nyene yatoreye ahavuka Imurago muri komine n'intara ya Kayanza ahejeje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungira amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivyo yavuyemwo
kugira ngo ngarukane amatora izogende neza bikenewe kandi gujuje gutegura amatora bifatanywe neza kugira ngo ibiharuro bisohoka mu biro ibiharuro byerekana koko icyo abanyagihugu bashaka biza no gukorera ahabona abasaba bashimitse yuko abashinzwe gucungera amatora babaserukira indani imigambi inyuranye ko babareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha ibyemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma ari nta bishize twese tuyemera
nk'uko amakuru twanonse abivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutavuze
kumuyira naho nyine hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga intumbero yo kugomba kubungabanya umutekano hanyuma abagiye umutekano bashobora zihagarika bazihagaritse bagerageza kuzihagarika imwe irabasiga iyindi barayifata basanga kuko yari n'umuntu yarasinkoho yari yanyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari bafite intumbero yo kubungabanya umutekano bawe kumuyira ibyo byabaye igihe cy'isaha imwe igitondo hanyuma mu Rutana hariho umunywanyi w'umugambwe sene yaje gutora kwiza iwe asanga nk'amakarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri uwo rero yose yafatwa kugira ngo amatohoza abandaye amabaza aho yayakuwe ibyo byabaye kuri aho batorera hitwa Ingomane ni muri Giharo kisita zibiri n'inusu mu karere k'uburaruko nta kidasanzwe kirabayo mu karere k'uburengero hari manda cyere mu baba umugambwe cyane mu rugari kuga aho batoreye gukurikirana umwe yafatanywe afite urupapuro munini rwa kuza gusongera amatora rutari ubwiwe ubundi muntu no mu wikartiye twahiri ahanini mu yinga aho bica kuri ekofokoranic igice cy'isa gicatu hariho uwafashwe umwe umugambwe nyine utaragerageza kugomba kubwira abantu abatora
ntandorerezi mvamakungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora ahatari hake. Amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishami mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamara ikiringo cy'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo cy'imyaka 7. Bitekanijwe ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Petave niyo nkuru. Reka Eloge Willikaneza akomeza atubwirije abandi bakandida bigenga ku mwanya wa perezida. Anatubwira iki mukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yavuze amaze gutora? Eloge,
amakuru y'ibya Amerika ryahawe n'abantu bari mu ntara zitandukanye ni uko ahenshi ibiro by'itora byugaye ku masaha, ni ukuvuga isaha 10 z'umuhingamo nk'uko byari bitekanijwe. Ariko hari uduce tumwe tumwe abari bakiri ku mirongo izo saha bari benshi biba ngombwa ku mwanya wongerezwa. Mu ntara zitari nke kandi havuzwe umunsi wose abanywanyi b'umugambwe Senere bahagaritswe, abankiwe kugenzura itora hamwe n'abakubiswe. Abahagaritswe hatari hake bakiriwe imanza zikibiriraho hamwe zikaba zaraye zikazokomeza kuri uyu wa kane. Eka n'abaserukira bigenga hari aho bafunzwe nko muri Gitega hagati na hagati mu Burundi. Bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize ico babwiye Abarundi, uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko mvyogenda kose mu gihe cy'amatora nuko Abarundi n'Abanyarwanda bose batahura yuko ataki na kimwe gifite agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoshobora gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyatuma ari murundi akomereka cyangwa murundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibyari byambaye mu matora. Ariko kandi abarifite uburenganzira twarungise mu kuduserukira amabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Ntitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe bitagenze neza kugira ngo dushobore gukosora. Naho abantu bavuga ati byagenze neza mwaheze bahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze, twasaba yuko ari afite umunezero ngo bikora mu buryo atawundiye kumva yuko atakaje uburenganzira bwe gupfa umurundi kuko aba abatsinze abandi nabo bafashwe gutsinda amatora.
Reka na mugenzi we Francis Rohero asanga amatora adakwiye kuba intandaro y'umudugararo.
Ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu, ntigisubire kuba umengo n'igihe cy'ubwoba. Urazi ibintu byandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano, umenga abantu baragowe, umengo hari igihe hava kiba. Nashaka rero ko amatora kaba kajyo kakanyamuneza, abantu bumve yuko bafite iteka ryo gutora icyo bifuza, ikiza kubagirira neza, utamengo n'abantu baje kubagirira nabi, umengo hari ibara rigira rigwe. Icya mbere ni icyo. Kigira kabiri, nsaba Abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira n'umuhamagaro, bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo, bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute. Nibaza ko ari icyo nifuza ko abantu bumva. Nkaba nanashimye ko ahenshi nabonye ko abantu bitabye amatora, nkaba nifuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciyemo.
Ubwo butandukane Perezida Pierre Nkurunziza we yabubonye bugica ahejeje gutorera mu mbabangozi mu buraruka havuka yabwiye itangazamakuru.
Aya matora atandukanye kugomba gitatu. Ingo ya mbere, amatora yo muri kahise n'amatora yabaye aniniya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga. Ariko amatora n'umwaka ni amatora atunganyijwe n'abarundi ubwabo batanze ubwe bwabo. Kugera kabiri, aya matora atunganyije mu ndinganizo y'ibigo shingiro Imana isa n'ikibanda cya mbere muri kahise ko kujya bimeze. Kugera gatatu, ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga, ni uvuga avuye hanze aje kuyaturumbanya.
Aba banyamahanga na batashyitse ku rubuga ibyariko birahabera byo babikurikiranye. Umwe muri bo watari n'ubusanzwe Mike Pompeo, umunyamahanga ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, kuri uyu mugoroba mu kiganiro yahamenyesha amakuru yagize ati: dushinze igihisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi. Ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora z'injyane, n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi. Mubihano urugwa nijita zwa zose perezida Nkurunziza haichata kekiranya na gato.
Mii foto kikari Nkurunziza mikahise kukuita mikumire vya uwe matora kwa kutamenya. Uwenda zineza yuko urundi vizi ishe zubanyi jihozo zika ni hivu. Kwa matutari kumishasi mungo kikibuza yuko. Auronse menshi, auronse make, vichere zova mubi nishki hamono ya mabu wa angere nisi yose. Ino mwuzi wa keri mberi wakunda, nijuri ya kanga, huku tuwela gira. Umu na jiru matora, kuru tuwela gira. Utuwela gira, ino mwuzi wa kimbo, mwaka kimbura, mwuzi mwaka kimbo sana kijimbo, mwuzi mwaka ya kere jiru sana kijimbo. Turuo mwimi nyezo lere yuko matora, kuru tuwela gira. Urali mukimbura cyangwa karima karima rima
kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuze ni bigwana y'abahutu n'igisirikare cyakizizwe n'abatutsi mu mwaka wa 2005 ibaye inshuro ya kane yabutunganya amatora ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi amajana 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu eroje buri kaneza ijuru rya Amerika
urakoze Eloge Willy Kaneza twisegure ku baduteza amatwi ko tutashoboye kubona Gaspo Sindimo wa Uprona na leo Nsingenda Kuma na watawanya Frodebu kubamenyesha aho batoreye nicho bavuga ku matora n'ibidukundira mu makuru ya cataha turabagezaho noneho tujye muri commune Giheta mu ntara ya Gitega aho Evariste Ndayishimiye umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yatoreye naho umukandida wigenga Francis Rohero we yatoreye muri zone ya Musaga inkuru ya Desire Hatungimana
Kwiduhu muri komini ya Geta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niwe yatoreye isaha imwe mu gitondo muri icyo kibanza hari ibibazo byo gutoreramo bitatu abantu bateganijwe kuhatorera 1,900 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse abo bafite umutima wo konona nabo abasaba kutisamburirako
ndabakereza cyane cyane kubona ishaka bafise besti bazindutse kandi ariko bakora umutekano nta bantu ariko baronona icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza uno munsi ntihari kuhatora abanyamigambwe hari kuhatora abarundi umurundi wese rero yabanza kumva ko ari umurundi ariko aratora atari umunyamugambwe atari akagwe rero iyo ari iz'igihugu yononye abayiyononeye nicyo gituma rero nuhanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu kiwe nyene kandi turize neza uko abafite uwo mutima atari benshi baba bafite nabo ni kuguma tubahanura uko nyene
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru
nk'abaje wemba shingiye ku kintu nyamukuru cuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba mugabo kuva ubu amatora ari ku munsi mukuru abantu ntibasubire kugira ubwoba umenga amatora aje kunyaga bamwe aje guhezayo abandi jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe umuntu wese azana akanyamuneza azasenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza ngiye gutora umuntu adashira imigambi imbere izo nyubaka izo nk'iteka nkiriye rero n'abafite umujinya mu minsi yose numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa ukumva umenga icyo bashyira imbere ni gucukana ni kwandagazanya icyo kimireje nkabanagira ni nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru
amatora ni uwa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp Facebook na Twitter zugaye mu Burundi Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'abarundi ata kibazo ariko bikaba binyuranye n'ibyo asaba abijeje kwisubirako
bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumenya ko makuru abarundi bakamenya ibiriko biraba ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito mu gucabanisha bavuga ibitari byo ibice byose urumva rimwe navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata ishobora no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki mu gihe rero yirigije kugira ngo agabanye urukurukuru agabanye ububeshi agabanye ibyo konona ni umushyigikira muga mu gihe rero abigira kugira ngo akubere ubwoba ibibazo kigaragaza kumenya ukuri ntashaka
aho yari ari mu Giheta Evariste Ndayishimiye akarasabye abitoza n'abarundi gushyira intahe ishize
bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa hanyuma tukarindira ababijejwe baharure hanyuma batubwire ingene byagenze kandi ikindi navuga ni uko umwe wese yobyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho baca imanza kuko nta sentare zimwe irabaho nawe wicira urubanza navuga n'abarundi twese tuba turatora twakira ibyo abarundi bakoze na wewe ububirimo kuko nicyo itora ashobora kubyanga na wewe uburimo
mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaturuka ibihugu bya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Urakoze Desire, nkuko twababwiye aya matora yabaye mu gihe kuva mu gitondo umuyoboro wa internet wari wahagaritswe mu gihugu hose. Ni igikorwa cyabangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru muri rusange. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuganira kuri icyo kibazo n'umunyamakuru w'inararibonye Alexandre Niyongeko wahoze akuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi.
Dutanzwe tubikora mu binyamakuru cyane cyane amaradiyo Nzamba, radiyo Tibita Africaine, ijwi ry'abanyagihugu hamwe na televiziyo Renaissance. Uno munsi twakoreye hamwe mu cyo twita runani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye tubishyikiriza ku mwanya ku mwanya, uko twagiye tubabironga. Nuvuga rero ko ingene twagiye tubabikora n'ubu tukiriko turabandanya nuko twari dusanzwe dufite abo twikora ko baduha amakuru mu gihugu, twagiye turabikora ko naho kenshi bitoroshe turahambira ijambo abahiganwa abo twashoboye kuronka abashoboye kutwitaba. Twagiye turahamba ijambo abandi bahinga abanonosoye amategeko canke n'abandi bafise ivyumviro baterera, na cane cane tugashimikira kandi ku bitariko biragenda neza.
Muri make mu kurangiza amakuru mwaronse ku bagiye gutora nabo mwashoboye kubaza abandi bakurikirana ayo matora, babonye muri rusange yabaye gute? Babonye abanyagihugu nkabo mwashoboye kuronka inkuru zabo, biteze iki kuri ayo matora?
Ikintu kimwe ubona ni uko amatora yitabwe n'abantu benshi cyane gusa, n'amatora yitabwe n'abantu benshi gushika mbere naho mu kanya hariho abariko baravuga ko mu makumi n'amame nka za Kinindo abantu bari bakigenda amasaha yo kugara yageze, hariho abantu bari bakigenda baja gutora. Ni ukuvuga yuko urumva ko abantu bari benshi kandi bagiye hakiri kare, birerekana neza yuko abarundi banyotewe induka mu gihugu, kuko uravye n'abandi twagiye turavugana biraboneka neza yuko haba amatora yabaye 2005, haba yabaye 2010, yaba 2015, siyo tuyavuga, byaboneka neza ko icyo bita mu gifaransa todo participation, ni ukuvuga abantu bitabye ari benshi cyane rwose. Bisigura yuko ari abantu banyotewe rero impinduka, ko ibintu byohinduka mu gihugu, kuko biraboneka neza ko hariho ibitagenda neza abantu benshi bifuza ko byohinduka.
Murakoze cyane, turabashimiye. Tuve mu Burundi ariko noneho twigire hafi y'umupaka wabwo n'u Rwanda, ku mupaka wa Ruhwa uhuza ibihugu byombi, aho abaturage biteze ko nyuma y'amatora ibihugu byombi bishobora kuzahura umubano umaze imyaka irenga itanu warazambye. Barasaba ubutegetsi ku mpande zombi ko buganira ubuhahirane bugasubira uko bwahoze. Umunyamakuru wacu Tenisokere Mutijima yabasuye maze ategura inkuru ikurikira.
Ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abajyanama ba komini mu Burundi, Ijwi ry'Amerika yahisemo kugenderera igice cya Bugarama gihana imbibi n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa, kuva imibanire hagati y'ibihugu byombi yadiduka mu 2015. Aka ni akarere karanzwe n'ibikorwa byo gukaza umutekano mu buryo budasanzwe, bitewe no kwikekana ndetse no gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'urw'u Rwanda. Kuri uyu munsi w'amatora nyirizina, nta kidasanzwe ubona cyakozwe muri ibyo bikorwa by'umutekano. Mu kibaya cy'umugezi wa Ruhwa ugabanya ibihugu byombi, abahinzi baramukiye mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe. Utereye amaso hakurya ku gice cy'icyo kibaya kibarizwa ku Burundi, naho haragaragara baje mu mirima yabo, baba basarura cyangwa se abakora indi mirimo mu mirima yiganje n'ibihingwa by'imboga. Kuva umubano w'ibihugu byombi wazamo agatotsi mu 2015, ku bafite imirima muri icyo kibaya bari banasanga ngo ubucuti yewe bamwe baranashyingiranywe, igikomeye bashobora gukora ni ugucirana amasiri, umwe ari hakurya undi ari hakuno, kugendera nabyo byarahagaze.
Abavandimwe baba bariyo, k'imiryango yagiye isakayo, ababyeyi babo ntibabona uko babasura, n'abana ntibabona uko basuka ababyeyi babo.
Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda sahibi tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hakurya, yego sinanayiriho ukuboko, ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze ifansiyo. Ubu ni ukuvuga ngo njyewe ubu hano mu Rwanda ntekanye n'umuryango, kuko data ni umunyarwanda ariko mama ni umurundi, manake igisokuru cyanjye kiki cyo kwa mama kiri Burundi.
Nakuze nomoka i Burundi, naba nca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza, ariko kugeza ubu ngubu tufunze hafi nk'imyaka hagati y'itanu n'irindwi, niko nkeka nta muntu numwe uje Burundi naha kujya uhareba gutya uko habona ntawakwibeshya nyine ngabo yagerayo
uretse kuba iriduka ry'imibanire y'u Rwanda n'Uburundi ryaratangije imiryango n'inyungu zavaga mu bucuruzi bwambukiranye imipaka zarahagaze
mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara no tubyo dukeneye twabizana
hano twahakoraga amafaranga atimuse amafaranga 2000 ku munsi ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara ubu ngubu turi hano ku mpande nta gice tubona ariko biba ngombwa ko bafungura twibaza ibihe twasubira mu bihe bya mbere n'ubundi tukongera tukabona ku mafaranga
iyo migenderanire n'ubuhahirane bimaze imyaka itanu bihagaze bamwe mu baturiye umupaka wa Ruhwa ku ruhande rw'u Rwanda baragaragaza icyizere ko ishobora kuzahurwa binyuze mu bategetsi bashya batorwa i Burundi
icyizere kiba gifite bitewe n'uko urabona perezida wari uriho nta kandi gace yatanze ubu yasizeho aramutse atowe ashobora kuzaza afite imyumvire itandukanye n'iy'uriya wari uriho ubwo bikatura byiza kuba badufunga umupaka tukabakwambukira ku marangamuntu n'ubundi nka 70% icyizere kirahari kabisa
kwije n'uko wenda uriya yatatanze kandidatire bishoboka ko uriya yajyaho ashobora kuvugana umwe na leta y'u Rwanda wenda abantu imigendanire ikatambuka ikagenda nk'uko abantu bavuga hano bakagenda i Burundi n'irangamuntu abandi bakaza hano bagatembera nta kibazo bisubiyeho byaba ari byiza
gusaba bagahuriza ku kuba abategetsi b'impande zombi ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi baganira hagashira kuko uyu mubano wazahurwa kuko ibyangiritse ari byinshi
icyo mwadufasha ni uko mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyoroshya kuko urubanda rugufi turahangayitse cyane tugize inzara tugize kubo mureke tumeze nk'aho dufunze isaha nko muri minisitiri ya korona ho ni ibibazo bikomeye cyane
bibaye bifunze rero ubuyobozi bukadufasha mbega muri make bukadukundira niyenda kuko twebwe tuba turi hasi ntabwo tuba tuzi impamvu twe tutomoka bikaba ngombwa ko twomoka byaba tubara byiza cyane kuko hano twarahahiraniraga
tusaba nyine nk'urwego rwo hejuru nyine rwabijyamo tukongera nyine tugahuza byaba ari byiza cyane kuko n'abacuruzi benshi bajyaga i Burundi bakazana ibintu
ni ukubitega amaso Temistokere Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
amakuru yacu tuyasohoreze mu Bufaransa aho urukiko rw'ubujurire muri icyo gihugu rwasubitse gusuzuma ko umunyemari Felicien Kabuga uherutse gutabwa muri yombi yakoherezwa kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania Maitre Laurent Bayo wunganira Felicien Kabuga ukekwaho kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko bifuza ko uwo yunganira yaburanira mu Bufaransa inkuru irambuye turagezwaho na Venuste Nshimiyimana
Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'ubujurire urugereko rusuzuma yubahirizwa ry'amategeko y'ubugenzacyaha kugira ngo amenyeshwe ko agomba kujya kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania ibi nibyo byari byasabwe n'urwego rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda abunganira Felicien Kabuga bagaragaje urukiko ko yagombaga kwitaba nyuma y'iminsi 8 amaze kugezwa imbere y'umushinjacyaha mukuru Maitre Laurent Bayo ati twasabye ko gicyongerwa mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa batumenye ko azagaruka ku itariki 27 imbere y'urukiko urwego rwa ONU rushinzwe kuburanisha imanza zisigarira ku byaha byakorewe mu Rwanda nirwo rwatanze urupapuro rwo gufata Felicien Kabuga runifuza kumuburanishiriza i La Haye mu Buholandi gusa abamwunganira bavuga ko binyuranije n'amategeko Maitre Laurent Bayo ati twebwe icyo twifuza ni uko aburanishirizwa mu Bufaransa aho kujyanwa Arusha ubwo rero tuzahatana kugira ngo ubucamanza bw'u Bufaransa bube ari bwo bucira urubanza Felicien Kabuga dufite impamvu nyinshi tuzabereka kandi uko byagenda kose kubera ko ruriya rwego rudashaka kuburanishiriza Kabuga Arusha ahubwo rurashaka kumujyana i La Haye kandi ntabwo biteganyijwe mu nyandiko yo kumufata Maitre Laurent Bayo yakomeje abwira ijwi rya Amerika ko magingo aya uko ikibazo gihagaze Kabuga Felicien agomba kuburanishirizwa Arusha ariko ko abona ko ari nk'aho ubucamanza bw'u Bufaransa bushaka gusunikira iriya dosiye urwego rwa ONU rufite icyicaro i La Haye mu Buholandi ati Ubufaransa ntibwemere icyo bushoboye bumuburanishe yarangije avuga ko uwo yunganira akwiye guhabwa icyubahiro kigenerwa ikiremwamuntu agafata afatwa nk'umwere mu gihe ataraburana ngo ahamwe n'icyaha. Nibutse ko leta y'u Rwanda kimwe namwe mu mashyirahamwe y'abanyarwanda bumvikanye basaba ko Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Veniste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Urakoze Veniste Nshimiye na bagenzi bacu bakoze uko bashoboye kutugezaho amakuru arebana n'amatora mu Burundi nubwo bitari byoroshye. Nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Fasil Gabehu niyo wayagiranije, yari ahagarariwe na Etienne Karekezi. Ijwi ni rya Jeff Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.